nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Nabahaye mwiriwe ncuti namwe bakunzi bakadi nzamba gateka kawe kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kigenekezo rya 15 nzero mwaka 2024 amakuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Barahebuye agashahara kabo haraheze amezi abiri abonabona abakozi bato batubeshiramwe asekeje ucungera umutekano n'amazu mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi bagatangazwa n'ukuntu bataronswe imishahara yabo ariko abandi bakozi mu biro badasiba guhembwa, basaba ko ico kibazo gitoroga umuti n'ababijejwe. Urongoye ibiro bijejwe amabohero mu Burundi amaze iminsi atera ubwo umuyobozi w'ibohero rya Bubanza imvo ya byose ngo ni ukumenyesha amakuru Floriane irangabiye apfungiye muri iryo bohero iyo badafatwa nk'abandi banyororo. Mu ishyirahamwe Akate baratera ibyatsi iyo ngendo y'urongoye igisata cy'amabohero aho biboneka ko ari agatotezo kabandanya gukorerwa abanyororo. Nayo kutihanganira muri politike birabandanya kwibonekeza mu ndongozi za CNDD-FDD na bo mu mugambwe CNL. Muraza kumva ko hari umwana yitabye Imana wo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana abo mu mugambwe CNDD-FDD bakabuza kwashingurwa biturutse ko umubyeyi w'ico kibondo ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makenga ni menshi mu bakozi bato bato bishiramwe jirwe gucungera umutekano wa seki bisunze kwa mahera y'agashahara kabo baheraniwe k'amezi abiri. Amakuru ava muri iryo shirahamwe atangwa n'abakozi avuga ko ayo mezi aheze badakora koye agashahara kabo mu gihe bagenzi babo bakorera mu biro badasiba guhembwa kandi ku gihe. Abo bakozi basaba ubushikiranganje bubijejwe gukurikirana ico kibazo cabo kugira ngo gitorege umuti. Evelyn Mukeshimana.
Nkuko abo bakozi bato bato bakorera ishirahamwe rijejwe gucungera umutekano ASEC babimenyesha, abakozi bato bato kuva mu kwezi kwa 11 ntibararonswa agashahara kabo ntihagire n'ico babwirwa. Bagatangazwa n'uko abakozi basanzwe bakorera mu ntwaro muri iryo shirahamwe hamwe n'abakorera ibigo bikuru bikuru by'abanyamahanga bo babandanya bahembwa kandi ku gihe.
Umushahara w'ukwezi ukwezi kwa 11 gushika no buti mu kwa mbere ntawe turaronka. Urumva bararonse isoko, iryo soko rero ryari muri soja ya Satomi. Baca bafata amahera barabahemba abakozi kubera soja ya Satomi yabahaye kondisiyo yuko bo bahembye, nabo baca bafata baca bahemba abakozi bitarenze itariki zitanu. Hari hasanzwe hariho n'abandi bahembwa kare aribo bakora mu mashyirahamwe byitwa za FMI byitwa za nde za GGD bose bagahembwa kare, kandi undura bagaca bashyirako n'abakozi bakora muri adiminisitarasiyo bakihemba bo bahageze itariki zitanu baba bihembye. Nyine twe twagomba dusabe umuyobozi wacu agerageze uburyo bwose atubwire iyo amahera y'abakiriya bayashyira.
Abo bakozi bato bato bakorera mu ishyirahamwe rijejwe gucungera umutekano wa SEC basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kubagarukira ikabishuriza kuko amahera binjiza batabona iyo aja.
Twe twagomba dusabe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aribwo butwara ry'amashyirahamwe ibintu byagarye naje bagaragaza bakurikirane bababaze igituma hagera icyo gihe bataraduhemba, tukabona ntibikoze nk'uko byategeza gukorwa. Tuzatira dushikire n'umukuru w'igihugu tumubwire yuko byananiranye aya mashyirahamwe bayakurikirane kuko umenga amashyirahamwe ntibakiyakurikirane. Ishyirahamwe ryacu kandi burya rirafite abakiriya batari bake ariko ntitumva amahera iyo bayashyira, ni ukuyadandarisha gusa nta kindi. Yaba byashoboka hari hakwiye kuba ikintu cyitwa audit bagakurikirana iryo shyirahamwe.
Uruganda rwa radiyo Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone ubujejwe ibigega muri iryo shyirahamwe Loic Midonzi kugira duhe umuco kuri ayo makenga ashikirizwa n'abakozi ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Evelyn Mukeshimana arakenuye tubandanye amakuru twateguye mu gisata cy'agateka kazi na muntu urongo y'ibiro bijejwe amabohero mu Burundi amazi iminsi atera ubwoba umuyobozi w'ibohero rya Bubanza ica muhora ngo no kumenyesha amakuru Florian Rangabiye yafungiwe muri iryo bohero yo badafatwa nk'abandi banyororo kubwiwe akabona ko Florian Rangabiye akwiye guhohoterwa ingendo yarongoye igisata cy'amabohero byanatumye abakozi bamwe bamwe b'amabohero atandukanye batangura kuvuga amajambo yibonekeza ko ataneza bashakira umenyesha makuru reka inkuru tuyibaze Olivia Gakime
ibivugwa byose bica ku rubuga bakozi bibiro bikuru by'amabohero basangiye ubutumwa bwa nyuma ari nabwo bwibonekeza ko buteye ubwoba bakurusha ubundi n'uburira umuyobozi w'ibohero rya Bubanza Diomede Ryambabaje ubwo butumwa bwanditswe ku munsi w'Imana mu gatondo bunashikirizwa Diomede Ryambabaje butangura bumucira umugani ko inyamaswa iromoye ibituye muri ubwo butumwa nyine wabwanditse avuga ko ibohero ry'ibubanza ryigenza nabi kugeza aho ricafuza izina ry'igihugu rihamagarira uwo muyobozi waryo kwikebuka agakurikiza impanuro ahabwa ubwa mbere amakuru ava aho muri ibyo biro by'amabohero yavuga ko ubwo butumwa ari umuyobozi mukuru yabwanditse ariko mu nyuma ngo warabihakana ariko rero ubwo butumwa bwaje bukurikira amajambo umuyobozi mukuru Pierre Claver Miburu ngo adahengeshanya kuvuga yidoga ko umuyobozi w'ibohero rya Bubanza afata neza Florian Irangabiye ahageza gusaba ahubwo ko uwo mumenyesha makuru yofatwa nabi mbere mu ntango z'uku kwezi Pierre Claver Miburu ubwiwe yarishikiye kuri iryo bohero aho yifatiye mu gahanga umuyobozi waryo Diomede Ryambabaje amuhora ko yahaye urusha abanyororo kuyipfurizanya umwaka mwiza mbere abandi bakozi b'ibyo biro bikuru by'amabohero ku rubuga rwabo nabo nyine bakaba bakoresha amajambo atabereye bariko bavuga Florian Irangabiye bamuhora impunzi yari yambaye ku munsi wa kane itariki 11/0 igihe yarenguka icese muri gasambura manza muri sentare ntahinyuzwa akarorero ni nk'uwitwa Clotilde Ndumuremyi akora mu gisata cy'imibano mu ibohero ry'Igitega aho yavuze ko impunzi Florian yari yambaye idasanzwe ha mu menyesha makuru nawe ngo akaba yishima mugenzi we Mireye inshuti n'amagara wo mu ibohero ry'Ibubanza nawe mu kumishura yavuze ko ibyo babonye ku masanamu atari byo ngo kuko Florian ntibari kubahuka kumureka ngo agende atambaye umwambaro w'abanyururu ariko rero uwo Diomede Ryambabaje umuyobozi w'ibohero ry'Ibubanza we ntahakana uko Florian yagiye yambaye akavuga ko uwo mwambaro atawukorewe mu ibohero atwara kandi atumva agatotezo ariko arakorerwa mu kwishura ku butumwa twamwandikiye kuri WhatsApp tumubaza ico avuga kuri ibyo avugwa ko Pierre Claver Miburu umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi yadutumiye kumusanga mubiri we kugira yishure ku bibazo byacu
Olivia Gakima arakenuye mu ishyirahamwe Akate Burundi rigwanya sindikazwa buzima ryakiremwe muntu bariyamiriza ingendo y'urongo ya mabohero mu Burundi hafise intumbero yo gutoteza umenyesha makuru Florian Irangabiye muri iryo shyirahamwe bakavuga ko ahubwo warongoye amabohero yarakwiye kwitaho ingorane zitari nke zugarije abanyororo nitagateretse umuhuzabikorwa muri Akate Burundi kasaba ko agateka ku yesha makuru uko kubahirizwa mu ibohero rya Bubanza tumutege yompi
ishyirahamwe Akate Burundi ryamwitse amajambo atari meza yavuzwe na bamwe bari mu gisata kijejwe kuyobora amabohero mu Burundi mbere mu bayafite abari ujejwe kuyobora icyo gisata Pierre Claver Miburu n'abandi bakozi b'uko kwego akaya majambo yabwiwe ujejwe ibohero rya Bubanza ko umumenyesha makuru Florian Irangabiye yafunguye muri iryo bohero ko yoba adafashwe nk'abandi banyororo ibyo bikaza rero tubifata nk'inyifato yo gutoteza yo gutera ubwoba yo guca intege uyu mumenyesha makuru ibi birerekana ko ari umugambi uhari ugumaho gutoteza umumenyesha makuru mu gihe yimuwe mu ibohero rya Muyinga aho yari amerewe nabi atarasa uburenganzira bwo kwivuza aho yabwirwa amajambo mabi aho yasakwa mu buryo bw'agasakisaki ibi rero ni ibintu biza byerekana yuko batashaka kumuha agahengwa bikanatubabaza bene utangaza mbwe tuzi yuko igisata cy'amabohero mu Burundi gifite ibibazo byinshi ntibyumvikana ko abakozi bigisata cy'amabohero hari mu buyobozi bahagarara ku nyambaro bakabigira ikibazo gikomeye mu gihe tuzi ko hari ibindi byinshi bukora byinshi bivuga bifasha rero tugahamagara yuko bureka gutoteza umenyesha makuru afunzwe atacazirazira umwuga wiwe kuko biraboneka yuko n'ibyagiritse ntare zimaze gutanga zitandukanye aho bihagaze
tuva mu gisata cy'agateka kazi na muntu dutandukiye igisata cya politiki ukutihanganiranira kwibonekeza muri politiki mu ndongozi z'umugambo CNDD-FDD byatumye umwana yitabye imana babuza ko ashingurwa biturutse yuko umubyeyi wiwe ari umunywanyi w'umugambo SNL ibyo byabaye ku wa gatandatu heze ku mutumba Murembera ni muri zone Gakungu ni muri komine Giharo y'intara ya Rutana Eddie Claude Ninazo
amakuru dukura ku mutumba Murembera aho tumenyesha ko byose byatanguye kuri uyu wa gatandatu uheze kuri uwo mutumba wa komine Giharo aho umunywanyi w'umugambwe Senel azwi ku matazirano ya Lionel yabura ikibondo ciwe cari kimaze indwi imwe kivutse ayo makuru akavuga ko umuryango waci utegura gushingura ico kibondo ariko ntiwavyemerewe urongoye umugambwe CNDD-FDD mu gacimbiri kigwati ko kuri uwo mutumba wa Murembera Esperance ndiritiro ngo yaciye yihaniza ko batohirahira ngo bafube uwo mwana batanditswe mu gitabo c'abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD umuryango ngo wahavuye witura umukuru w'umutumba Murembera Amos Bizimana nawe ngo akaba yabahaye inyishu nka yayindi nyene uwo muryango wahavuye urarana ico kiziga mu nzu ukaba kuri w'Imana inyuma y'umutaga ariho wemeregwa gushingura uwabo ariko naho wemerewe wahawe amategeko ugenderako icambere nuko atamunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yategerezwa guherekeza kumaziko uwo muryango wabuze ibyagiye gutangaza ababa kuri uwo mutumba ngo nuko bavuye gufuba ico kibondo Esperance ndiritiro arongo y'umugambwe CNDD-FDD mu gacimbiri kigwati yaciyagirisha inama hafi y'urugo rw'uwo muryango aho yasavye abaraho ko atakindi kintu na kimwe bosubira gufasha uyo muryango wagize ingorane abanywanyi w'umugambwe Senel amenyesha ko uwo munywanyi w'umugambwe Senel Lionel yama yahohotewe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD cyo kimwe n'abandi banywanyi b'umugambwe Senel bama bafashwe bagapfungwa ngaho muri komine Giharu uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone Esperance ndiritiro arongo y'umugambwe CNDD-FDD mu gacimbiri kigwati cyo kimwe na Renova Hakizimana arongo y'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Giharo kugira batange umuco kuvyabaye ariko telefone zahamagara kaburu witaba
Inzamba
tubandanye amakuru twateguriye mu gisata cha politike nyene n'imigendranire aho ngo inzira y'ibiganiro yonyene ishobora gutorera inyisho ibibazo biri hagati y'ibihugu bibiri niko leta y'u Rwanda ivuga ku byerekeye ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kugara imbibi hana n'ico gihugu cy'u Rwanda icegera cy'umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda Alain Mukurarinda yibutsa mbere yuko igihugu cy'u Rwanda kitigeze cugara imbibi gihana n'u Burundi kandi ko haheze imyaka itari mike Leta y'u Rwanda irungitse imitahe mpuzamakungu ku banyarwanda barenga 15 baba mu Burundi bakekwa ko bakoze icaha cy'ubunyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 bakaba batigeze barungikwa mu Rwanda ngo bacibwe imanza aho bari dutega amatwi Alain Mukurarinda n'icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda
ubu turi kuganira byo mu bushinjacyaha bw'u Rwanda tubaze mandadare internationale bakoze bohereza mu Burundi zirenze 16 dusaba yuko abarundi bakekwaho icyashya genocide bagarurwa mu Rwanda ntaboherizwa hari urubanza zongeze uva rwabaye u Rwanda se ko rutafunze imipaka ruvuga ngo hari abantu bakoreye icyaha no kuta ko u Rwanda dore n'amazina yabo kuko niba ukoze mandadare cyangwa impapuro mpuzamahanga zo kubafata nuko ufite imyirondoro yabo yose dosiye irahari bane gusabye wayohereza urazikoze izo manda izo mpapuro zo kubafata icumi n'eshatu nibafashwe ngo boherezwe ibyo bibi batanoherezwa n'ibyanasobanuka ariko nibanafashwe ngo baburanishwe ko se u Rwanda rutigeze rufunga umupaka cyangwa se ngo ruzane ibindi bibazo ibyo gushobora kugirana ibibazo ibyo si igitangaza ugomba kureba ninde nyirabayazana cyangwa se ninde wateje ikibazo kandi niwanamureba nibivuze yuko hataba ibiganiro hataba gushaka igisubizo nkuko mu Burundi cyari byagaragaye umubano usubizwaho ugaragaruka urazanza mukana ubwo bisubiye inyuma ngira ngo icyo nicyo kingenzi cyo kuvuga uti niba habaye ikibazo abantu bakagerageza kukivanamo ahubwo atagerageje kukikingiranamo ngo ejo bibe byatanga imirwano cyangwa n'intambara
umuharwanya leta y'u Burundi reze tabarukorera mu gihugu cha Republika ya Ntwari Rusange ya Kongo vyemezwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire muri ico gihugu Christophe Rutundura umukuru w'igihugu c'u Burundi Valise Ndashimiye we yaheruka kuvuga ko muhari uhawe indaro ugafashwa muri byose n'igihugu c'u Rwanda umushikiranganje Christophe Rutundura mu kiganiro yahamenyesha makuru mu mpera z'indwi yamenyesheje ko igihugu ciwe kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo gituze imihari y'abanyamahanga bakorera ku butaka bw'igihugu ca Kongo tumutege yompi
Red Tabarage kwa se resistance pour l'état de droit
Red Tabara nibaza ko ari umuhari ugwanya leta y'u Burundi abagwanyi bawo barahunza u Burundi ubu bari ku butaka bw'igihugu ca Kongo
de mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix la sécurité la
hari ugwego gwashizweho mu nama yabereye Addis Abeba kuvyerekeye amahoro n'umutekano muri Kongo no mu karere ugwego rujejwe kumenya imigwi yose y'abaroberi b'abanyamahanga bakorera ku butaka bwa Kongo kugira ngo baze basubizwe mu bihugu byabo
sur leur retour dans leur pays
mugosodra aya makuru makuru y'inkino nkuko bijyama bigenda ku munsi wa mbere Burundi mu gatahukanye kibanza ca mbere mu rijya higanwa ry'ukino rwa tennis ryari maze iminsi rihuza ibihugu 9 kuri 12 bigiza kare ka Afrika y'ubuseruko na igihugu ca Cote d'Ivoire kuva ku munsi wa gatandatu kiriko cakira inkino z'ikombe ca Afrika kigira 34 Cote d'Ivoire ikaba iharugwa mu bihugu bishobora gutwara ico gikombe mbere bakaba batsinze urukino rwuguruye iyo higanwa ibitsindo bibiri ku busa bwa Guinea Bissau inkuru tubaze Alexandre Niyungero
mu bahungu haba mu batarenze imyaka 14 canke batarenze 16 Burundi nibwo gwatahukanye ikibanza ca mbere ikibanza ca kabiri gitahukana igihugu ca Kenya nayo Uganda iza mu kibanza ca gatatu nayo mu bigeme muri rusangi ikibanza ca mbere catahukanywe n'igihugu ca Kenya Burundi butahukanye ca kabiri Uganda iza mu kibanza ca gatatu aho hari mu ihiganwa gitabwe n'ibihugu 9 kuri 12 bigize akarere ka kane kagizwe hanini n'ibihugu by'umugabane wa Afrika y'ubuseruko mu rukino rwa tennis ivyahimbaye cane Gilbert Nibigirwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi muri basketball imirwi ya Amigo na Champion mu bakukuruke niyo izohura mu rukino rwa nyuma final Amigo ikaba yirahiye Rema kuri uyu w'Imana ku manota 88 kuri 69 nayo Champion yatsinze Fideo amanota 91 kuri 62 muri volleyball mu ishirahamwe ry'i Bujumbura inkino zo gusubiza zarabandanije mu mpera z'indwi Ejo mu bagabo Rukinzo yatsinze Amikali seti 3 kubusa ga Cosmos itsinda Muzinga iseti 3 kuri 2 nayo Bisoro itsinda Bun iseti 3 kubusa mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas iseti 3 kuri 2 Estetika nayo yirahira Asia iseti 3 kubusa cyo kimwe na GLC yatsinze PTT iseti 3 kubusa umunsi wa gatandatu mu bagabo ga Cosmos yatsinze Amikali seti 3 kuri 1 nayo Bisoro itsinda Muzinga iseti 3 kubusa mu bigeme Muzinga yatsinze Asia iseti 3 kubusa Estetika nayo nyene itsinda PTT iseti 3 kubusa mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'abigeme ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twaraye turangije ryari kundwi igira gatanu ku munsi wa gatandatu kuri Centre Technique Intwarikazi batsinze Etoile du Mat 3 kuri 1 kuri Stade Umuco Bonavenir yatsinze Le Lion 2 kubusa ku munsi w'Imana Fofila Top Girls yirahiye Maika FC mu kuyitsinda ibitsindo 4 vyose kuri 2 gushika ubu umurwi wa PVB Buyenzi niwo uri ku isonga n'amanota 9 ukanganya na Arena co kimwe na Buja Queens ariko bagasumbanya ibitsindo umurwi uri mu kibanza ca nyuma ni Etoile du Matin ufise ubusa turangirize kuri za nkino z'igikombe ca Afrika kigira 34 zatanguye ku munsi wa gatandatu hariya muri Cote d'Ivoire urukino rwo kugurura inkino z'igikombe rwahuje Cote d'Ivoire na Guinea Bissau urukino rukaba rwarangiye Cote d'Ivoire itsinze Guinea Bissau ibitsindo 2 kubusa Cote d'Ivoire harugwa mu bihugu bishobora gutwara ico gikombe ikaba yatanguye neza ejo ku munsi ugira kabiri wiganwa Nigeria yaratangaje abantu mukunganya na Guinea Equatorial kimwe ku kindi ariko urukino rwatangaje gusa abakunzi b'umupira w'amaguru ni Ghana yatsinzwe na Cape Verde 2-1 nayo Egypt na Mozambique bakaba baranganije 2-2
Alessandre Niyungeko arakenuye nunga duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko muradutega yompi Pomfisi Niyungere nabashikije ndabifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.